bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi niko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joy Diane Ninahazi. President w'u Rwanda Paul Kagame abwira abakomeje kunenga ubutungane bw'u Rwanda ko atamuntu n'umwe ari mu mvuto adakwiye kuba ariyo, ahubwo hari abandi bakwiye kuba ariyo bari yababariye. Muri make aha President Paul Kagame avuga ko nka Madame Victoire Ingabire yarabwirijwe kuba ari mu gasho ariko ubu yidegembya kubera imbabazi ziwe. Ingabire abivuga kwiki.
Icyo namwisabira ni ugukora ku buryo asaba izo nzego bakorana zikomenye kubahiriza uburenganzira bw'abafungwa.
Uyu ni Madame Victoire Ingabire atavuga rumwe na Leta y'u Rwanda. Izinshi kuri ino nkuru ni mukanya isasi. Reka ariko duhere ko yagezwe hirya nino ku isaha Urusiya bwagaze igitero ku murwa mukuru wa Ukraine Kiev. Umukuru w'igisagara cya Kiev Vitali Klitschko yavuze ko n'imiburiburi inyubako imwe irimo amazu yo kubamwo yabomowe n'ico gitero. Igitero c'Urusiya ku murwa mukuru wa Ukraine gihwaniranye n'inama y'abakuru b'ibihugu bihurikiye mu murwi w'ibihugu bitunze gusumba ibindi G7 iza kwera mu Budagi. Intambara Urusiya bwatanguje muri Ukraine iza gutwara umwanya munini mu biza kuvugirwa muri iyo nama. President wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko nawe aza kuba arimwo. Hagati aho President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yatangaje ko Amerika n'ibindi bihugu biri muri G7 bigiye guhagarika kugura inzahabu z'Uburusiya. Guhagarika kugura inzahabu z'Uburusiya bije byongera ku bindi bihano amakungu amaze gufatira Urusiya kuva butangura gutera Ukraine. Mwenda gezo huye nino kuisi hibi huku zio murengiro vini mwisa hamwe jo kuivunira hamwe umansi otan kuwa kwa kabili kugira kwa kane winduiza vizwa hivini muna maya vjeru sangi. Inambara Urusi avga tangu jemri Ukraine ili mwizoza imbere vizo vugi kwa mwriyo nama. Igi kucha ispani kizo kwa kilio nama cha savye aliko abazo itabira kwa ambavyo kufuga hivini hambare Urusi ya mwri Ukraine boshimi kila chane ahugu kungaruka awachangiro Urusi ya Espanye yemeza ko ari muri Afrika bazogira kuri uyu mugabane. Urusiya ahatubibutsa ko akatari gake bwahakanye ko atabacangiro bafise muri Afrika. Ano makuru yose abagezo hirya nino ku isi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma zigize umuryango urikiyemo ibihugu bikoresha icyongereza Commonwealth yarayemeje ko Gabon na Togo zinjira muri uwo muryango. Umuryango wahora urimo ibihugu 54 ubu hugiye kwarizwamo 56. Ingingo yo kwinjiza Togo na Gabon yafatiwe mu nama ya CHOGAM yari imaze iminsi indwi iri kubera i Kigali mu Rwanda. Iyo nama yaheze ejo kwa gatandatu. Ibindi kw'ino nkuru tubaza mugezi wacu Asunta Kabuye.
Umwanzuro wo kwakira Gabon na Togo nk'abanyamuryango bashya wafatiwe mu mwiherero wahuje abakuru b'ibihugu na za guverinoma bari bamaze iminsi mu Rwanda mu nama ya CHOGAM. Umuryango wa Commonwealth bavuze ko kandi uzakomeza gufungurira amarembo abifuza kuwinjiramo. Togo na Gabon ni ibihugu byari bimaze igihe byarasabye kuba ibinyamuryango, byombi bisanzwe bikoresha ururimi rw'Igifaransa ndetse n'ibyakoronijwe n'Ubwongereza nk'uko byinshi biri muri uyu muryango bimeze. Abakuru b'ibihugu kandi bemeje ko inama itaha ya CHOGAM izabera muri Samoa. Nyuma y'umwiherero wahuje abakuru b'ibihugu na za guverinoma bitabiriye inama ya CHOGAM, habaye ikiganiro n'abanyamakuru cyayobowe na Perezida Paul Kagame ugiye kuyobora Commonwealth mu gihe cy'imyaka ibiri. Umunyamabanga mukuru wa Commonwealth Patrice Scotland, Perezida wa Sierra Leone Julius Maada Bio, Perezida wa Guyane Irfan Ali na Minisitiri w'Intebe wa Samoa Fiamme Naomi Matafa. Umunyamabanga mukuru wa Commonwealth Patrice Scotland yavuze ko agiye gushyira imbaraga ku mubano w'ibihugu bigize uyu muryango. Muri icyo kiganiro n'abanyamakuru Perezida Paul Kagame yagarutse ko bakomeje kunenga ubutabera bw'u Rwanda, avuga ko nta muntu n'umwe uri muri gereza udakwiye kuba ariyo. mukuru w'u Rwanda yavuze ko ahubwo hari abakwiye kuba bari muri gereza bakaba batariyo nyuma yo guhabwa imbabazi n'umukuru w'igihugu. Aha umukuru w'igihugu yavuga Madame Ingabire Victoire uvuga ko atavuga rumwe na leta y'u Rwanda.
Fata urugero rw'uyu muntu mukunze kwandikaho, ndetse abantu bari muri iyi nama bahitamo kumusura. Uyu mugore witwa Ingabire Victoire ubu ntabwo ari muri gereza, ariko mu by'ukuri yakagombye kuba ari muri gereza. Yari muri gereza kuko yakoze ibyaha yakurikiranweho mu rukiko, ndetse aza no kubihamwa, arakatirwa ajyanwa muri gereza. Ariko kubera ububasha perezida ahabwa n'itegeko, uyu mugore yaje gufungurwa mbere y'uko asoza igifungo cye.
Victoire Ingabire, umukuru w'ishyaka Darifu Murinzi ritaremerwa gukorera mu Rwanda, yaraherutse gusaba abategetsi bitabiriye inama ya Coga mu gusura gereza zo mu Rwanda. Avugana n'Ijwi rya Amerika, Ingabire yemera ko yahawe imbabazi n'umukuru w'igihugu, ariko akamusaba ko yazakurikirana akamenya ibibera muri gereza, cyane cyane ku mfungwa z'abanyamakuru ndetse na bamwe mu batavuga rumwe na leta.
Kuko perezida yavuze n'ibyo yamuhaye imbabazi mu kwa 9/2018 ni ibintu mushimira ko navuye muri gereza. Abayobozi cyane abayobozi b'Ubwongereza bari gusura amagereza yo mu Rwanda, cyane cyane abanyamakuru nabo nizo bavugaga politiki bakareba uburyo bafunzwemo, kugira ngo babone nyine uburyo bafasha u Rwanda kugira ibyo bahindura, cyane ubuyobozi bwa gereza kugira ibyo bahindura mu kumva ko bagomba kubahiriza uburenganzira bw'imfungwa. Kuba byanavuzweho n'umukuru w'igihugu akabigarukaho avuga icyo namwisabira ni ugukora ku buryo asaba izo nzego bakorana zikamenya kubahiriza uburenganzira bw'abafungwa.
Ubuyobozi bw'umuryango wa Commonwealth butangaza ko uyu muryango umaze kugira abaturage barenga 2.5 million, bikaba biteganijwe ko mu mwaka w'2030 uzaba ufite abanyamuryango bangana na 330 million. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Umurwi w'igihugu jeje kumenya ukuri no kunyanisha Abarundi CVR watangaje ko mu matohoza yawo wamye ko hari abanyamahanga bagize uruhara mu bwicanyi bwabaye mu mwaka w'1972 n'imbere yaho, ndetse ko hari n'abandi bahasize ubuzima. Inkuru tubaza mugenzi wacu Pierre Claverne Yonkuru.
Umugwi CVR ujeje kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi uvuga ko abanyamahanga bagize uruhara mu bwicanyi bwo mu mwaka w'1972 babwirizwa kuronderwa abakiriho bagakubitwa intahe mu gahanga. Je Clavinda Icherie atwara uwo mugwi mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru I Bujumbura kuri uyu wa gatanu, yatangaje ko uwo mugwi wakoze amatohoza ukaronka n'ibimenyetso ntabanduka byagiriza bamwe mu banyamahanga baturuka mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi.
Natoye karaga mu ntugu ya Kongo kandi n'abantu b'abanyamahanga barakoze umwami baratoye bakoze baranga erega bujya bwicanye bwanje no gusanya amahanga mu Burundi bafise uruhara mu bwicanyi bwabaye, turabafise bafise uruhara mu bwicanyi no guhagarika abicwa.
Umugwi CVR watomoye neza amazina n'ibihugu abo banyamahanga bakomokamwo. Gusa Ndayicariye arongoye CVR yemeje ko bazoshirwa mu cegeranyo c'uwo mugwi kigahabwa leta y'u Burundi. Ndayicariye avuga ko abo banyamahanga bazoronderwa biciye mu migenderanire u Burundi bufitaniye n'ivyo bihugu.
Nibagende kugira igihugu A canke B canke C canke D bica mu nzego za leta bino bita inzego za diplomasi. Amazina ya mbere tuyafise tuzobatondeka no buri gihugu baturukamo.
Muri ico kiganiro umugwi CVR washaka kwerekana ingene mu myaka y'1972 n'imbere yaho gato ubutungane bwagira ikigongwe abatutsi benshi yamara bugacira urubanza rwo kwicwa abahutu batari bake. CVR ubona ko arakarenganyo kari gafatiye ku bwoko. Uwo mugwi ushimangira kwica ari kimenyetso cerekana ko ubwicanyi uwo mugwi wita ko ariho nyabwo kujyakorewe abahutu muri 72 bwari bwateguwe. web. Yamara nobiruko ishami ryigenga RCP rihanira gateka kazi na muntu ribona ko icyo ari gikwiye nyabona ari gushiraho sentari idasanzwe iruhande ya Sever kugira ngo abazokwagirwa n'ivyaha kanaka bahanwe ku mpande zose no mu bwoko bwose. Aha Gervais Nibigira icege cyutwara RCP akaba nuwacitse ku icumu mu bwicanyi bwahitanye batutsi mu mwaka w'igihumbi amajana cumi na mirongo icyenda na gatatu avuga ko mu gwi Sever uhengamye.
Uwose umuti uzoza utanga amahoro mu gihugu habaho ababikoze ababikorewe bakamenyekana hama kandi hakaba n'ubutungane bukaza bwiginga hari abakeneye indishi z'akababaro cyane abakenewe mu ndishi zindi amfatitse ku icumi abantu munsi tugifite bikomere ku mutima na mahoro azosasagira neza kugira ngo abantu bimbarimo gusumba kuko tumwe ni ngozi byara amahoro amahoro arama.
Raporo yashikirijwe n'uwo mugwi mu nama nshingamateka umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ntayise yemeza icyo caha
dore ntiraheza amatohoza ntiraheza kumenya ukuri none tuzoza turafata akamanyumanyi mugu no munsi muvuze rero ngo uko bazoza baravuga ka camugakorerako tuzoruhukira hehe muzoca musanga bica bizana n'ingorane mbere uraraba none igihugu cunguka iki.
Oya kuri wa gatano urongoye umugwi Sever yagize ico avuga kuri iyo ngingo ya perezida Ndayishimiye.
Uyu mukuru w'igihugu yarutumye bijya yavuze nimuzo muvugire ibyo atavuze yavuze ati nihagera mu rwego rwa leta icyo bita guverinoma tuzonye icyo bivuze ko yabisiguye neza mu gati ega Sever nizosohora raporo raporo ubushyo tuvuga buno nyine.
Umugwi Sever wahawe inshingano zo gutohoza ku bwicanyi bwose bwabaye mu Burundi imbere y'umwaka w'2008 ico bikoze amashyamwe menshi y'abatutsi barokotse intambara n'amagume nk'iyo mu mwaka w'1993 bawagiriza ko ushire imbere kurondera inyungu z'ubwoko bumwe bw'abahutu gusa. Pierre Clavier ni inkuru Kigali ku bwijwi ry'Amerika.
Ijwi rya Amerika turabandanye n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Mu gihe zimwe mu mpunzi zahungiye mu Rwanda zihanzwe n'ikibazo cyo kutaronka aho zisumamwo, hari abasore 20 b'Abarundi bamaze amezi abiri bigishwa umwuga wo gukora amatelefone na mudasobwa kugira ngo baronke icyo bakora babashe guhangana n'ubuzima. Abo basore bemeza ko bamaze kumenya byinshi bakizera ko igihe bazotangura kwishyira mu ngiro bizobafasha mu buzima bwabo bwa misi yose. Desire Hatungimana mugenzi wacu Kigali mu Rwanda yavuganye nabo adutegura ino nkuru.
Umugwi Sever ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi uvuga ko abanyamahanga bagize uruhara mu bwicanyi bwo mu mwaka w'1972 babwirizwa kuronderwa abakiriho bagakubitwa intahe mu gahanga. Je Clavier Ndayishimiye atwara uwo mugwi mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru i Bujumbura kuri uyu wa gatanu yatangaje ko uwo mugwi wakoze amatohoza ukaronka n'ibimenyetso ntabanduka byagiriza bamwe mu banyamahanga baturuka mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi.
Ati natoye karaga muntu mu Kongo kandi n'abandi banyamahanga b'abakongo mwandi baratoye impapuro zibaranga erega bujya bwicanyi bwaje dufite abanyamahanga ba mu Burundi bafise uruhara mu bwicanyi bwabaye turabafise bagize uruhara mu bwicanyi no guhagarika abicwa.
Umugwi Sever ntiwatomoye neza amazina n'ibihugu abo banyamahanga bakomokamwo gusa Ndayishimiye arongoye Sever yemeje ko bazoshirwa mu cegeranyo c'uwo mugwi kigahabwa leta y'u Burundi. Ndayishimiye avuga ko abo banyamahanga bazorondegwa biciye mu migenderanire u Burundi bufitaniye n'ivyo bihugu.
Nibagende kubwira igihugu A canke B canke C canke D bica mu nzego za leta bino bita inzego za diplomasi. Amazina ya mbere tuyafise tukobatondeka tukuriki igihugu baturukamo.
Muri ico kiganiro umugwi Sever washaka kwerekana ingene mu myaka y'1972 n'imbere yaho gato ubutungane bwagira ikigongwe abatutsi benshi yamara bugacira urubanza bwo kwicwa abahutu batari bake. Sever ubona ko arakarenganyo kari gafatiye ku bwoko. Uwo mugwi ushimangira kwica ari kimenyetso cerekana ko ubwicanyi uwo mugwi wita ko ariho nyabwo kujyakorewe abahutu muri 72 bwari bwateguwe. web. Yamara nobiruko ishami ryigenga RCP rihanira gateka kazi na muntu ribona ko icyo ari gikwiye nyabona ari gushiraho sentare idasanzwe iruhande ya Sever kugira ngo abazokwagirwa n'ivyaha kanaka bahanwe ku mpande zose no mu bwoko bwose. Aha Gervais Nibigira icege cyutwara RCP akaba nuwacitse ku icumu mu bwicanyi bwahitanye batutsi mu mwaka w'igihumbi amajana cumi na mirongo icyenda na gatatu avuga ko mu gwi Sever uhengamye.
Uwo si umuti uzoza utanga amahoro mu gihugu habaho ababikoze ababikorewe bikamenyekana hama kandi hakaba n'ubutungane bukazobwiginga. Hari abakeneye indishi z'akababaro cyangwa abakenewe mu ndishi zindi bamfatitse ku icumi abantu munsi dufise bikomere ku mutima n'amahoro azosasagira neza kugira ngo abantu bimbarimo gusumba kuko tumwana ingozi byara amahoro amahoro arama.
Raporo yashikirijwe n'uwo mugwi mu nama nshingamateka umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yahise yemeza icyo caha.
Dore ntiraheza amatohoza ntiraheza kumenya ukuri none tuzoza turafata akamanyumanyi mugu no munsi muvuze rero ngo uko bazoza baravuga ka camugakorerako tuzaruhukira hehe muzoca musanga bica bizana n'ingorane mbere uraraba none igihugu cunguka iki.
Oya kuri uyu wa gatanu urongoye umugwi Sever yagize icyo avuga kuri iyo ngingo ya perezida Ndayishimiye.
N'uyu mukuru w'igihugu yadutumye birya yavuze ntimuzomuvugire ibyo ataruze. Yavuze ati nihagera mu rwego rwa leta icyo bita guverinoma tuzongera icyo bivuze ko yabisiguye neza avuga ati ega Sever ntizosohora raporo ugiye kuvuga buno nyine.
Umugwi Sever wahawe inshingano zo gutohoza ku bwicanyi bwose bwabaye mu Burundi imbere y'umwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani. Icyo bikoze amashyirahamwe menshi y'abatutsi barokotse intambara n'amagume nk'iyo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana cumi na mirongo icyenda na gatatu bawagiriza ko ushyira imbere kurondera inyungu z'ubwoko bumwe bw'abahutu gusa. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Iyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranyo aho bitatura.
Njyewe ndi hano Kampala, Uganda.
Njyewe ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritwe buri munsi saa kumi.
Ijwi ry'Amerika tubandanize ku gakino Combo Taxi.
Combo Taxi,
Combo Taxi,
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Kumbane yagiye ibintu ndabike none bundi abana bagira ngo bumve ingene inzara icyana
madamu ihangane rwose ariko se ko wimyoza ntugere n'ikintu uvuga ubundi byagenze gute
none wowe birakuraba ushaka niterere hejuru ntangura kuririmba no gutamba kandi bavugije kujabukana ibidandazwa byanje nari ngiye kudandaza ibugu nta mudandaza n'umwe w'umunyamahanga bariko baremerera kujabuka umupaka ngo winjire ibugu nta n'umwe ntega mana yanjye nk'ubu tuzobaho gute abana banjye mana yanjye bagiye kwicwa n'inzara
namwe abacuruzi se nuko bimeze kandi uzi ko nanjye nigisha imibare hari ibugo ariko bibaye ngombwa ko nanjye nkata nkasubira mu rugo
none kamana yanjye kubera iki bariko badushyira muri ibyo bintu byabo bya politiki ko atari twebwe turiko tuteza umutekano muke ngahe wabo kubera iki babidushyiramwo
Ihangane mbada, ihangane rwose. Aho gucuceka ko ntureba ko turikoma na mushoferi wabo koko. Kuvuga make.
Nilisha wasikia ni kwanza mimi nasikia fiere sana ya prema ya watu wa huku kwetu. Prema saluti na wapatia saluti.
Ngumbaifa
kie sana kabisa kuwarudisha.
Mwazi kuyo mshoferi yuwa huku. Kuri kwe
sasa hako nyewe wa itranche njo mnakia kukukwetu mnakia mnaletea walibele vitu maarme na vingine mnakia letea sekirito kukwetu nani mwenye abajuu
uvuzo mwichi shope
usha nisikia
shope hagarara mbe mo mani shinga huko kona ringeza ahombira kure sila mshoba na kubanda ya nuru mwono sindamu mwono wiki juu jafa kubugi vze yungi sebzi ose bimuchia mwono
tushabajua
shope mira baba jile kuba kumyaka ya ungana ushukire mutoya ukabufite imyumvire ipfuye kubanyamahanga uvuga kare bo bateza umutekano mu cyo mu gihugu cyane
ahubwo sohoka sohokuze unyugurure muri kampani kure mu ibintu byanjye nyaruka
reka nanye nza tujyane ntabwo ino modoka ashobora kwigumamo
shofe ingunyugurure iri kapo nikure mu ibintu byanjye ingira ndaba nkagahaba
yakubwiye ngo kuramo ibintu bye iyi modoka yawe ntabwo dushaka kwisubira
mu banduko malembe papa malembe nishasikia
ariko se
sumbwa moto muraza ibintu
kura mwenye
eba mwenye kwaza kibufu gani kiko kilo hivi basi sinyewe nikuwa nasema hey mama sinjo hivi kuko magrenade manini marapiji bandu kutosilie ujia mtu saidie sinyewe nikuwa nasema hivi baba nchi yetu yone uruma inakuwa sama jifu joko polisi jamani munisaidie banduku mtu saidie tunakufa tunaishu kwe tunaisha banduku polisi hey zambi
Ndabirengera bisanzaje. Ubonyezi kibaye grenade.
Madame Munisame vraiment si je kama ni semeni.
Chefe, ubona no ubonye ko nabacuruzo b'abanyamahanga bafite akamari wanyu buko.
Vraiment si je kama mutanisame aye, Munisedie vraiment minje ni libasema vraiment ni libapana pale ku douane. Ndio, ni libapana chefe kakatala muingie vraiment si je kama ni kwani shakwa nini mukicho. Munisame.
Urataura neze buremere bw'ibyo bintu wakoze. Ukabashira abantu ngo nibo binjize ibigwanisho iwanyu buko.
Ariko chefe, ugatenywa kubeshera umuntu ikintu cyana mukisha umutwe
vraiment munisame okay turudiye bashpane ku douane kwenda bambya kama ninje nibijidanganya kweli batafuka bana bapitisha monsieur mina baloma munisame
cyari kiganiro combo taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya grand lac
combo taxi ni buri wa gatandatu no buri cyumweru rwara saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio wa d'amerique
akanunga dushe dusoze ya 25 twari twafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhare bose ngo bitegurwe byongere bashikire kuri mikoro ari kumwe na Joy Diane ni nahazwe ibiganiro n'amakuru byashizwe hamwe na Nadia Taha ku izina rya bagenzi bacu tubikibaniwe tubifuriza kwandaye muranirwa mu byo muri mu byose naho ubutaha
Mighty Record. Dr. Mash Production.
All is seven, your smile.
jabakozi bakarorero bakarorero batanga makuru aho